dukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu banywanyi mwiriwe neza, ni Thomas Kamire ndubasuhuza. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ingingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye. Mu Burundi leta yazamuye ibiciro by'ibibanza na butiki byo gucururizamo mu masoko ya kijyambere ya Bujumbura ibikuba gatandatu.
Ntitwabivuganye. Nta n'amabadukoresheje nk'abanyesoko. Umva ni igipapuro bazana babadyanditse bakacyakubwira ati sinya. Kuko udasinya bigaragaza ko uri kuragarariza ubutegetsi.
Aba ni bamwe mu bacururiza mu masoko ya kijyambere yo muri Bujumbura, umurwa w'ubukungu w'u Burundi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano Kapiteni Jean-Pierre Niragire wo mu ngabo z'u Rwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kandi wahagaritse imfashanyo wahaga Niger. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, tubafitiye n'ikiganiro Combo Taxi. Mugume hafi. Amakuru yo hirya no hino ku isi. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wahagaritse imfashanyo wahaga igihugu cya Niger. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ivuga ko ishobora kubikora abasirikare nibaramuka badashubije ubutegetsi president witorewe n'abaturage Mohamed Bazoum. Niger ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, kandi ari icya karindwi mu bukungu bwa uranium. Banki y'isi yose ivuga ko kibona imfashanyo z'amahanga zigera ku madolari miliyari 2 ari marenga miliyoni 550 y'Uburayi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umuyobozi w'urwego rw'ububanyi n'amahanga rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Joseph Borrell asobanura ko imfashanyo z'amafaranga n'iz'umutekano zihagaze mu gihe kitagenwe kandi guhera kakanya. Niger ikorana n'ibihugu bitandukanye mu by'umutekano. Urugero, Ubufaransa buhafite abasirikare 1,500, naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifiteyo abasirikare 100,000. Amahanga yanze kwemera ubutegetsi bwa gisirikare n'umuyobozi wabwo General Abdurrahman Chiani. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika wamutegetsi we n'abasirikare be gusubizaho ubutegetsi bwa President Bazoum bitarenze iminsi 15. Hagati aho, abakuru b'ibihugu bya CEDEAO bazakora inama idasanzwe ejo ku cyumweru mu murwa mukuru wa Nigeria, Abuja, ku kibazo cya coup d'etat yo muri Niger. Fidele Niyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Iyo nama yatangajwe na Dele Alake, umuvugizi wa perezida wa Nigeria Bola Tinubu, ayoboye muri iki gishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi ry'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO. Alake yatangaje ko inyuma ya coup d'etat yabaye muri Niger, umuyobozi wa CEDEAO Bola Tinubu azokwakira inama idasanzwe y'abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika mu burengero ku munsi w'Imana itariki 30 y'ukwezi kw'indwi ku mugwa mukuru Abuja. Perezida Tinubu mu mabanga yiwe y'umuyobozi w'ishyirahamwe CEDEAO yari yamirije ukugena ibintu byifashe muri iki gihe mu gihugu kibanyi cya Niger. Yemeye ko ishyirahamwe CEDEAO n'amakungu bizokora ibishoboka byose kugira bikingire demokrasi no kubona ko intwari ibereye ibandaranya gushinga imizi mu karere ko muri Afurika mu burengero. Icyegera cya perezida wa Amerika Kamala Harris n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU Antonio Guterres baravuganye ku itelefoni umwe wese ukwiwe ku munsi wa kane na perezida wa Nigeria Bola Tinubu. Barashigikiye ingingo zafashwe n'ishyirahamwe CEDEAO hamwe nawe mu ntumbero yo kugarukana intwaro y'isungi bwizwa shingiro muri Niger.
Fidele Niyongabo, tugumane tujyane muri Repubulika ya Centrafrica. Ejo ku cyumweru abaturage bazatora itegeko nshinga rishya rishobora gutuma President Ouadera aguma ku butegetsi. Abatavuga rumwe nawe barahamagarira rubanda kwanga kujya gutora.
Ouadera yatowe ubwa mbere mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2016 yongera aratsindira ikiringo kigira kabiri mu mwaka w'2020. Amaze igihe yamamariza guhindura ibwirizwa shingiro hamwe byorengana byokuraho ibiringo bibiri ntarengwa ko by'umukuru w'igihugu bigatuma asubira kwitoza kandi. Evariste Ngamana ayoboye igikorwa cyo kwiyamamaza cya Perezida Ouadera, akaba ari n'icyegera cy'umukuru w'inama nshingamateka ya Centrafrica. Kuri uyu wa kane yatangaje ko ibice 80% by'abatora bahamagariwe gutora, akaba yabateye akamo ko gutora ego ku ibwirizwa shingiro. Yamara 8 rw'abatavuga rumwe na leta rwasabye abanyacentrafrica kwihoza amatora bakaguma mu ngo zabo. Kuri 8 rwasabye abanyagihugu bose kwirinda kugira uruhara mu busuma bukomeye leta iriko irategura mu gutaja mu bibanza by'amatora, ahubwo bakabandanya imirimo yabo ya misi yose mu mwidegemvyo. Perezida Ouadera yasabye Burusiya kumufasha kugwanya abagwanya ubutegetsi bigaruriye ibice bitari bike by'igihugu. Centrafrica, igihugu gifite amatungo ari munsi y'ubutaka y'inzahabu na diyama, caragize ibibazo bikomeye by'umutekano ku kuva cikukiye umwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no kuri internet wa3@ radio yacu voa.com, kuri YouTube na Facebook ni kuri VOA radio yacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano umusirikare wo mu rwego rwa ba ofisiye w'u Rwanda urega gutera inkunga umutwe wa M23 urwana mu ntara ya Kivu ya ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi nkuru dukesha ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza ivuga ko Uburayi budashobora kwemerera Kapitaine Jean-Pierre Niragire uzwi no ku izina rya Gasasira kujya mu bihugu byabwo. Ibihano biteganya kandi gufatira imitungo y'abafiteyo, bibuza abanyaburayi n'ibigo by'ubucuruzi byo mu Burayi kuba bamugezaho imari. Mu itangazo bwashyize hanze, Uburayi bwemeza ko Kapitaine Jean-Pierre Niragire alias Gasasira yahoze ari commandant w'umutwe w'ingabo z'inzobere Force Speciale z'u Rwanda RDF zinjiye muri Kivu ya ruguru mu kwezi kwa gatanu 2022. Niragire nk'uko itangazo rikomeza ribivuga ari ku isonga mu nkunga u Rwanda rutera M23 by'umwihariko kuyiha intwaro n'abasirikare. Uretse Kapitaine Niragire, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi washyize ku rutonde rw'abafatiwe ibihano n'abanyekongo 9. Reuters ivuga ko itabashije kubona icyo u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo babivugaho. Hagati aho, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iremeza ko u Rwanda rugaba ibitero mu ntara ya Kivu ya ruguru, ariko u Rwanda rurabihakana. Amatangazo ya guverinoma zombi avuga iki? Temistocle Mutijima.
Mu itangazo yari yasohoye kuri uyu wa kane, Generali Majoro Ekenge Sylvain uvugira igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FRDC yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda kiyemeje guteza umutekano muke muri Kivu ya ruguru, cyinjiye ku butaka bwa Kongo isata tuza mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, cyinjiriye hagati y'imambo ya 13 n'iya 14. Iri tangazo riti abo basirikare bagamije kongerera abandi imbaraga no gukomeza guhungabanya no kuvogera nkano busugire bw'igihugu cyacu. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo mu itangazo yavuze ko mu kwinjira ku butaka bwa Kongo, abasirikare b'u Rwanda bihaye uburenganzira bwo kwirukana abaturage ba Kongo mu butaka bwabo. Generali Ekenge kandi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bashinzwe kurinda imipaka boherejwaho ibyo byabereye bagabweho ibitero n'abasirikare b'u Rwanda. Akavuga ko imirwano yakurikiyeho yatumye FRDC isubiza inyuma abasirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa bagasubira mu gihugu cyabo. Iryo tangazo ry'umuvugizi wa FRDC risoza rivuga ko icyo gisirikare cyongeye gutanga umugabo haba mu gihugu imbere no ku ruhando mpuzamahanga, kandi ko guhera ubu kigiye kujya gisubiza kivuye inyuma ku bikorwa nk'ibyo, kikanakoresha uburenganzira bwo gukurikirana bagiteye. Mu gusubiza ku byatangajwe na Kongo kuri uyu wa gatanu, igisirikare cy'u Rwanda cyahakanye kugaba ibitero kuri icyo gihugu. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'ibika bitarenze bitatu, RDF yavuze ko ibyo nta shingiro bifite kandi biri mu mugambo maze igihe kirekire wo gukwiza impuha n'icengeza amatwara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo, hagamijwe kwihunza inshingano bwananiwe zo kugarura amahoro n'ituze imbere mu gihugu, ari nako bushyigikira buha intwaro bukanafatanya n'inyeshyamba za FDLR. Igisirikare cy'u Rwanda gisoza itangazo ryacyo kivuga ko ibirego by'ibinyoma gikomeje gushinjwa ndetse no gusubiza ibintu irudubi bishobora kugirwa urwitwazo ku gitero FRDC iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ijwi rya Amerika yashatse kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kuri ibi, ariko Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko ibyo basohoye mu itangazo rigenewe abanyamakuru bihagije. Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bisanzwe bishinjanya gushyigikira no gufatikanya n'inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha intwaro no kohereza abasirikare bayo kurwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo narwo rugashinja umuturanyi warwo gushyigikira inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'itsinda ry'impuguke za Roni mu kwezi gushize kwa gatandatu yatunze agatoki ibisirikare by'ibi bihugu byombi gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba mu ntambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya Leta ya Kongo FRDC muri Kivu ya ruguru.
Murisanga Muri usanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Burundi leta yazamuye ibiciro by'ibibanza na butiki byo gucururizamo mu masoko ya kijyambere ya Bujumbura ibikuba gatandatu byavuye ku bihumbi 110 bigera ku bihumbi 600. Ni inkuru ya Eloge Wilika neza ukorera I Nairobi muri Kenya.
Kubera n'agacamutu namera menshi mitaye dufise n'imito kuvuga hazogera igihe twugara
abari bamwe mu bacuruza bo mu isoko ya Ruvumera muri zone Buyenzi hagati na hagati mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura cyo kimwe n'abakorera mu yandi masoko yo mu manuko no mu buraruko bw'umurwa mukuru w'ubutunzi bavuga ko akazi gatana kagiye guhagarara bitewe n'iki giciro gishasha bategetswe kuriha. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika kandi bashimye ku mwidondoro wabo umenyekana. Umugabo wamaze igihe kitari gito atunzwe n'ubucuruzi abazwa no kubona iyi ngingo yafashwe abo yega batagishijwe inama asaba leta kuba irayibangiriye ko
ubisanzwe icyo kintu ndiko ndareka sinzi uno mu mwana cumvise bariko bafatira ku bantu bapanze sibyo je simpanze narandi 110 ugacuva ku 110 ugacuduka kuri 600 aho bifite umutahe muto wumva tutabaye victime y'abantu bapangishije wumva byumvikana gute uvuye kuri 110 twaraturiya muri mail akaja kuri 600 namwe mura bantu utuvyumva gute natwige turabantu bakera ngaha mu isoko sivyo twatanze n'intererano y'ukubaka isoko ugaca wumva ibintu birasinje hiyo hose umusamba ko ari kibazo ari ngorane ibintu bakabisubiramo bakabiraba kubera n'agacamutwe namera menshi imitaye dufise n'imito.
Umukenyezi nawe yamaze imyaka irenga 20 acuruza avuga ko ingingo we n'abagenzi be bafatiwe isani yabaguye ko n'imvura idakuvye
ingingo yafashwe ku ruhande rw'iwanje ni nk'uko irantunguye je simpanze nkorenga mu isoko imyaka 25 rero mu gihe naho ndi ha 25,000 ku kwezi nkaba mbonye yuko sinyira 1,600 nzori ha ku kwezi mbana gerageje kuraba ngaha tuhora tunacererwa kuri ha 25,000 none no musi 6,000 tuzoyakura he nari nase no kubisinya ko nari mbonye umenga sindabitaho nibaza ko ari kwezi cyaduhereza imana ko mbonye umenga biragoye.
Mu bisanzwe abadandaza bahora bafitanye amasezerano n'umuji wa Bujumbura akaba nabo bari ha buri kwezi ariko ubu bahawe amasezerano mashasha ababwirizwa gusinyiranira n'Kigobert kijejwe kwegeranya amakoni n'amatagisi. Jimmy Hatungimana umukuru w'igisagara cya Bujumbura yemeza ko ingingo yabanje kwigwa neza iranoganzwa
twasanze yuko ivyo bibanza babirihisha amafaranga 600 harabaye gutororokanya ivyo biharuro amakontra uno munsi nyene ukiyasinya ugishira ku mukono yatanguye
ariko uyu mukenyezi ntabifata nk'amasezerano ahubwo nk'itegeko.
Ntitwabivuganye nta nama badukoresheje nk'abanyesoko wumva ni igipapuro bazana babyanditse bakaca kugira ati sinya urumva ni ukuvuga amasezerano magirana n'umuntu mu gihe mwara mwavuganye bakakubaza ati mbe urabona ko aya mayeri uzoshobora kuyaronka cyangwa ntayo uzoshobora kuronka mugabo urumva bo batubwira ati ni musinye kuko udasinye bigaragaza ko uri kuragarariza ubutegetsi.
Umucuruzi asaba abarongoye igisagara cya Bujumbura kudafatira abantu muri rusange bakiga ikibazo kimwe kimwe ukwacu
bari kwanza kuza bakatubaza kuko amafaranga ariko adusaba ni amafaranga menshi cyane ntadusaba kuronka naho tuko turadandaza bari kwadusaba 1,600 muri stand ku kwezi urumva rero uraba amafishi kwa turi hakomeri uraba afishi y'ikibanza icyo ari cyo cyose kimwe kimwe kuko ntibinganya kuriha kubera ntibingana kuvuga hazogera igihe twugara ibanza bisigare atantu ze tugutuye.
Umukuru w'igisagara cha Bujumbura arahumuriza ko naho mu mwanya wa mbere y'ingingo wabo yega batagishijwe inama abona ko barenganijwe n'itwariko yabo izumvirizwa.
Hariho koko bene bibanza hariho nabandi rero bagiye barakotesha bakotesha ku bandi bandi. Aho rero abo o bazoheza batwiture tubonye ko bidashoboka yuko babandanya bakora na cyane cyane ko badashoboye kuriha amafaranga bazoheza rero turaronderera handi horoshye gukorera amafaranga abayabaye.
Jimmy Hatungimana arongoye umuji wa Bujumbura avuga ko uburongozi bw'igihugu ari bwo bwafashe ingingo kubera n'ubundi kigobe harico kijejwe kwegeranya amahera yose y'igihugu bihejeje kwegeranya y'abacuruza kizohora kironsa mairie ya Bujumbura ayo gukoresha gusa mu bijanye no gutunganya no kubungabunga amasoko ya kijambere yubatswe na leta. Nta bitigira bihari by'amafaranga yinjizwa n'amasoko mu gisagara cy'ubutunzi ariko mu gihugu nk'uBurundi atamazu manini y'ubudandariza hari isoko n'icyo kibanza cy'urucuruzwa buri wese yifashisha mu guhaha. Jaulika Neza, Juja Amerika.
Njuti mkulikira nivigani ilokuri radia Juja Amerika, mwigani zovizia chumungu. Arete ukudukulikira na kuri FM, mwishobora nukudukulikira na kumirongo, migufi vita short waves, kumusi waka tanda tu, nukumusi uimana guhera isaha chumi, kushiki saha chumi ni imwe zoku muhinga mo mtobora kutukuri kila nakuli kilo el ilihumbi chumi nabitan na majana tatu na milongiriri kilo el ilihumbi chumi nabitan na majana tatu na milongiriri ndwi nazitanu na kilo el ilihumbi chumi nindwi na majani ndwi na milongiriri kumusi waga tanda tu no kumusi wimana guhera isaha chumi naziri kushikilati naziri inigiche zoku muhinga mo mtukumvira kuli kilo el ilihumbi chumi nabitanu izem na milongimunani na kilo el ilihumbi chumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mu dukurikirana kuri kilo hertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilo hertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, siporo n'imikino. Afrika Basketball mu rwego rw'abagore imikino y'irushanwa rya 2026 ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu muri basketball nyine yatangiye ejo I Kigali mu Rwanda. Jean-Claude Munyandinda arabikurikira.
Mu mukino w'ino cya basketball irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afrika cy'ibihugu ku makipe y'abagore ririmo kubera mu Rwanda kuri wa gatandatu rigeze ku munsi waryo wa kabiri. Mu mikino ine iteganyijwe uyu munsi ibiri muri yo yamaze kurangira. Umukino watangiye saa sita mu itsinda rya kane, ikipe y'igihugu ya Misiri yatsinze Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amanota 89-78. Guhera saa cyenda habaye umukino mu itsinda rya kabiri wahuje Guinea na Mozambique. Mozambique yatsinze Guinea amanota 99-40. Muri aka kanya hamaze gutangira umukino mu itsinda rya gatatu urimo guhuza Uganda na Senegali. Umukino wa kane uteganyijwe kuri wa gatandatu uratangira saa tatu z'ijoro, uraza guhuza Angola na Cote d'Ivoire mu itsinda rya mbere. Muri iri tsinda rya mbere ari naryo ririmo ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Ejo kwa gatanu abakobwa b'umutoza Cheick Sarr batangiye neza urugamba rw'irushanwa rya Afrobasket kuko batsinze Cote d'Ivoire amanota 64-35. Aba bakinnyi b'amavubi y'u Rwanda ya basketball mu bagore bazasubira mu kibuga ejo ku cyumweru guhera saa 12 z'umugoroba ku isaha y'I Kigali. Umukino toroshye uzabahuza n'ikipe y'igihugu ya Angola. Iri rushanwa rya 2026 rya Afrobasket mu bagore rizarangira ku cyumweru gitaha ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Muracyumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro Combo Taxi.
Combo Taxi,
Combo Taxi,
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Rufaji, rufaji!
Combo Taxi!
Rufaji! Tabuka, tabuka!
Karibu, papa!
Karibu, mimi nikusonga sigai!
Mrashua kujere kataksi jao ilusani. Karibu mama, Combo Taxi kakubewa mrejo vremo. Unapendeza mama.
Oya, oya, mata. Mungu na muteka mutu kwa hivuku. Taksi ndisa niri ya VIP.
Ni wewe itwa?
Nina riko na chivasu.
Madame siku danganye. Uyu ni konvoye. Mube chivasu. Pale mwenye yu ataki. Ato mpati funu magari. Ata yu atafasu kwa kuita. Ata weza tu suku magari. Shana hui madame karimu mama.
Dada wawa nchishu wa hubu.
Ongea kule.
Mata, nuhuja mriko Combo Taxi. Ni taksi imbabura. Uwe ya kujia zirusaji. Rukosu wahi nuchaka vrivu. Ndivu mbidi ya kurenzi. Taksi nziza ziwa
wasi mhumu
Pazirima kilimatizeri
Kwa mama usitiki ataguse achachi
Kwa mata yizi
mtiki ya mada Sakame yako Uyu 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 Madame karimu mama
Urashaku yu unamu damu
Uyu Uyu
Uyu Mata abanyabu kwa nabu wazi wawe Naba nwa zhuba Mhumu yu zaru ngu rumwe
Bongo mata usi musiki ata Awa tuba mhumu ro wana kwa kaba nafiki sana Ata kuambia kitu kimwaku mbeko na panga kukuiba kule mbele sana Madame, vraiment, avant ça, nous mourons de vivre dans quoi? Avant quoi, t'as un arôme, marque marôme, baya tout. C'est là-bas, mouis, avant toi. Baya, comme maman, on est pour le goûter sa caméra, comme qui on est
qui. Oui, arrête, 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 arrête,
arrête, arrête, arrête,
arrête,
Sikuona kisa litani uombe lako analipika maki kichwa maki ni nyenye tu kwa shawaza kufa depuis zamani.
Na bali wongo ndefe. Ni shari kusaka kwa nje kwifashizwa na mudamu none kiye muri sutwe rwacu.
Mungure mwizu uga. Ama kose na yanyu mwese uko muri babiri. Murandiha.
Munyabugo ni ugomba kukwishura.
Nini?
Karebo mwishura nyine.
Ndi mubibonye inzinjane za hagati yacu mu karere. Viva kuri binyene. Ikibaye cyose naha barakantu gatonya muca butangura kurabira mu maso y'ukuvuga ngo Vraiment, maman, tu fais la tonavitaka ou tu s'amènes vraiment.
Maman, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça,
tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça,
tu as vu ça, tu as vu ça,
tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as
vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça, tu hanyuma rero ikintu mugira mukore nukuja hamwe mukandi sakoshi yanjye hanyuma kandi hani baze yanjye aho niho mutangurira kumenya gukorera
hamada rwose nibwo nkigera hano muri gari rwose yabe numukira numwe rwose
negize amafaranga ndayabone nyarukiriza kandi byo navyo muhejeje kumpa ayo mafaranga nta numwe tujana muri mwe
koko
ndaje gufata indi taxi
meme ibete binakwiye ajuye tu mimi na wewe sinema kusetu mbo tufanye vacha mimi nikulipie komsa tuikali fasi moya tujipange gisa tutakuwa tunakamata wa client juu ile ya kukua na kiatu tunabagombania na shituko tunabakosesha amani tunabambete sana komsa mimi ndakuwa nafa sawa wewe ulikia mbele unatia pale ukishapata wa client na mimi nazogea iko vile
shofu wewe mekunguriza
ndio
usiku na jaga mbona banyabugara abantu mabi naho burya ni byari bindi mu mutwe
tukiendelea vile mbaya itatuma tatu nakosa hata na watu
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na la benevolence ya Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu no buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Chuti turi kumwe ibiganiro byo kuri isaha na habihumurije Jeffrey Mutagoma yagiranije amajwi yabyo kuri mikoro ni Thomas Kamirindi. Mugira umugoroba mwiza murakarama.
Records.
Tamash Production. Holy Seven, your star. Nasikiliza Sauti Amerika. Tusikilize Sauti Amerika. Yele. It's an MP record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza Sauti Amerika. Tusikilize Sauti Amerika. Americana, Iwanyu Munara.